Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio Indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Eugenia Mukankusi.
Ubu n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga aho tugiye kuganira ku ivuriro rishasha mu ntara ya Muramvya muri komine Bukeye rigiye gufasha abakenyezi kwibaruka hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Ni mu kanya gato ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Eugenia Mukankusi abanza ducire ku mayange amwe mu makuru avugwa ku Burundi muri aka kanya. Eugenia, wiriwe neza?
Wiriwe Oriane, mwirimbwe namwe nsuti mu duteza amatwi. Abanyeshuri bo mu myaka ya mbere yo muri kaminuza zigenga barinubira icyemezo cya leta y'u Burundi yafashe cyo kutabaha amafaranga ya bourse yo kubafasha kwiga. Turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka. Evariste, Ministeri ishinzwe amashuri mu Burundi itanga ibihe bisobanuro kuri iki kibazo cy'imfashanyo yahagaritswe kuri abanyeshuri?
Egomeje ni ubushikiranganji bujejwe amashuri ya kaminuza n'ubushakashatsi bushikiriza yuko abo banyeshuri bariko biga mu myaka ya mbere y'amashuri yarigenga muri kaminuza hatari bwagere ko baza ku ishuri. Ibyo bikaba bitumwa n'uko mu kuja muri kaminuza muri kino gihe mu Burundi habaye icego ry'umwaka wose. Ni kuvuga ko abanyeshuri bategerezwa kuguma muhira bakamara umwaka wose hama bakabona gutangura mu mwaka wa mbere bashobora kuronka amafaranga muyo leta itegekanya gukoresha buri mwaka. Basigura yuko rero mu mwaka wa 2025 baheza amashuri abo banyeshuri baheza amashuri yisumbuye gushika n'ubu atamafaranga ariho abategekanirijwe.
Bivuga rero ko bagombye kwirihira cyangwa se bakaba bagumye mu rugo mbere yuko babona ayo mafaranga yo kubafasha mu mwaka utaha. Abo banyeshuri bavugaho iki?
Ego nguko ivuze mu muyobozi ajejwe ico gisata cyo gutanga ko gafashanya avuga ati nibirihire hanyuma birihiye ubushikiranganje ntibuzobasubiza cyangwa bagume muhira barindire gushikaho umwaka w'ishure uzotangurira nyezina no muri kaminuza ya leta batangura gucyo barashobore kuronswa ako gafashanya.
Utushakire rero iyo nkuru ku buryo burambuye ze kubiyoza kuyitugezaho mu kanya. Urakoze cyane Evariste.
Murakoze namwe.
Indi nkuru, leta y'u Burundi irateganya kurega u Rwanda mu rukiko mpuzamahanga. Turi kumwe kuri telefone na mugenzi wacu Eroje Wirika Neza ari Bujumbura mu Burundi aduha ibisobanuro. Eroje, watunyuriramo ibijyanye n'iki kirego?
Ego je ni izo byashyikirijwe n'umushinjacyaha w'intwari hagati mu gihugu Pascal Barandagiye mu itangazo yasomye akaba yarisomye amenyeshamakuru ariko nta bibazo babagije. Umushinjacyaha Barandagiye yavuze yuko u Burundi bufite ibyemezo byinshi cyane n'ibimenyetso ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda na leta yiwe bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu Burundi. Yatanze urugero ngo bw'abari mu nzego z'umutekano z'u Rwanda bageze igihe bafatirwa ku butaka bw'u Burundi baje gufasha mu bikorwa byo kwica abategetsi no gushaka guhirika ubutegetsi. Akaba yasabye ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame hamwe n'u Rwanda nk'igihugu byo kwitwarirwa mu masentare mpuzamakungu bakisigura kubyo yavuze igihe bakora kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze. Umushikiranganji Barandagiye kandi yasubiye kwibutsa ko ibihugu byose bibitse abantu bagizwa ko bakoranye n'abashatse guhiga ubutegetsi bitegerezwa kubanuhika mu Burundi kandi ko abo bantu ataho leta y'u Burundi izegera yemera kwicarana nabo.
Iki kibazo ariko cyari kitavugwaho rumwe. Burundi u Rwanda rwahakanye ko nta ruhare rubifitemo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo hari abatabyemera. Icyo kibazo rero ubwo urumva ni ukugitega amaso tukaza bikurikirira hafi tukareba aho byerekeza. Urakoze cyane Eroje Wirika Neza. Turacyavuga ku Burundi kandi mu ijoro ry'ejo kwa gatatu habonetse umurambo muri komine y'intara ya Rumonge. Umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse yahigereye. Fidelite, uwo murambo nyirawo yamenyekanye?
Abanyagihugu bangaho mu Rumonge muri komine ya Rumonge twasanze ku musozi kuri umusozi batuje giziga batubwiye yuko uyo muntu atabo bazi ariko karanga muntu yiwe yari yamenyekanye abapolisi bari bayifise. Twashe kubona yuko uwo muntu avuka muri mu ntara ya Cankuzo.
Baravuga ko yishwe ate muri make?
Muri make uyu muntu yishwe arashwe ariko uravye ahantu yararyamye nta maraso menshi yaboneka yuko ko kenshi umuntu arashwe hari cyo usanga ikizenge cy'amaraso ariko habonye zasuke cyane gose kuburyo byateye ibibazo abantu bamwe bamwe abanyagihugu batashwe kutubwira ku miko zacu ariko bavuze yuko kumbura umuntu ashobora kuba yazanwe ngaho yatowe ari kiziga bivuga bisunze ingene naho yari yafi naho yasowe ngaho atamaraso menshi yarahari abisigaye nuko uyu muntu yari yambaye impuzu za gisirikare yambaye ibutura y'igisirikare ibirato bya gisirikare ariko urabye byasa nk'uko nk'iyo butura yari yambaye yarigeze ku yindi butura iyo ikoti y'igipolisi yari yambaye nayo nyine yari yambaye icuritse bikaba byaboneka nk'uko umenga bisa naho yoba yambaye igihutihuti cyangwa ko yoba izuba bamwambitse aho nyine.
Urakoze Fidelite, iyo nkuru ubwo turayitegereje mu kanya.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Burundi mutwumvira kuri 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda mutwumvira kuri 104 n'ibice 3 FM. Kaze mwese mu kiganiro muri sanga. Ishami rya Onigitaho amagara y'abantu rimenyesha ko kubana ibihumbi jana bavuka mu Burundi abavyeyi barenga amajana 7 babo bana bita bumuremyi bariko baribaruka. U Burundi bukaba kandi mu bihugu 10 vya mbere kw'isi bifise igitigiri kinini c'abavyeyi bita bumuremyi bariko baribaruka. Ivyo bihugu 10 bikaba ari Sudani y'Epfo, Chad, Somalia, Sierra Leone, Centrafrique, Guinée-Bissau, Liberia, Sudani, Cameroun hamwe n'u Burundi rero. Mu gihugu hagati mu ntara ya Muramvya mu Burundi mu kwezi kuza ishirahamwe ry'abagira neza ryitwa The Cries of a Child yiteguriye kugurura imiryango y'ivuriro rishasha rizofasha abakenyezi kwibaruka hakoresheje ivyuma n'ubuhinga bwa none. Twatumiye abayobozi b'iryo shirahamwe batwiganire ukuntu bagiye gufasha abavyeyi n'abana babo kuri iryo vuriro rishasha. Kaze mwese rero mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi tubibutse ko mushobora kuturungikira numero zanyu uciye kuri WhatsApp yacu. Numero yacu ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Tukabahamagara, muduhamagare kuri iyo WhatsApp yacu ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Muduhamagare mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kigira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuvuga ko turi muri leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Agakamundo ngikirije ngo ndumirongo
bibi. Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe.
Namwe bwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahese mu baziri n'ihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga ni muri aka kanya. Ni ikiganiro rero giha nkuko muvyumvise ijambo abanywanyi bi radio Ijwi rya Amerika. Uno munsi nkuko tubibabwiye mu kanya tugiye kuganira ku ishirahamwe The Cries of a Child mu ntara ya Muramvya mu Burundi. Ishirahamwe rigiye kugurura ivuriro rishasha ryo gufasha abakenyezi kwibaruka hakoresheje ivyuma n'ubuhinga bwa none. Mu kiganiro cy'uyu munsi dufise umutumire ni Samantha Torres. Samantha Torres ni umuzungu kazi w'umunyamerika kazi avuga ikirundi, hakaba we n'umutambukanyi wiwe ari bo bayobozi bishira hamwe ry'abagira neza rya The Cries of a Child. tugiye kuganira ku uyu munsi. Turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na Audrey Biziyaremye, umushingwa bikogwa muri iryo shirahamwe, akaba aza kunganira umufasoni Torres mu gushikiriza imigambi n'ibikogwa by'ishirahamwe The Cries of a Child. Ndabara mukije mfasoni Samantha Torres, urahura komeye.
Ego, turakomeye, namahoro mwese.
Namahoro meza, murakoze cyane gufata akanya kuganira natwe.
Ego, turanezerewe cyane.
Ego, namwe Audrey Biziyaremye, muraho murakomeye?
Turakomeye, murakomeye namwe.
Turaho turashima. Mu ntara ya Muramvya mwifashe mute?
Twifashe neza na kavura kari kago uyu munsi.
Ni byiza cyane. Duhere rero ku mufasoni Samantha Torres. Samantha Torres nkuko ndabiba nabashikirije abatwumva, Samantha Torres ni umunyamerika kazi, umuzungu kazi, avuga ikirundi. Samantha Torres, urashobora kubwira abatwumva muri make uriwe, Samantha Torres ninde?
Ego, kuri make kandi kirundi kiragoye mugabo nagerageza. Kuvuga kuri make nitwa Samantha Torres. Ama ndi umuntu ndakunda Imana, ndubatse, ndafite umugabo mwiza, ndafite umugabo umwe yitwa Isai Torres. Ama dufise abana beza babiri. Ama jewe n'umugabo wanje turi abatanguje iri shirahamwe kitwa The Cries of a Child. Canke mu kirundi bisegura amabarongo y'umwana. Ama turakunda Imana, yarahinduye ubuzima bwacu, ama irahinduye ibizigiro, dushaka natwe guha ibizigiro abandi bibonegwa mu mana nyene, hama nukuyubaha mu byo dukora byose.
Ni byiza cyane rwose Samantha Torres. None Samantha, vyagenze gute kugira mwimuke muve muri Amerika muze kuba mu Burundi? Mwashitse mu Burundi ryari?
Ego, twashitse mu Burundi muri 2009 mu kwezi mukwa kabiri. Ama ubu twakwiye imyaka indwi. Turi mu bukeye nyene kandi ufite ikibazo muri tuvuye Amerika gute twashitse mu Burundi canke?
Mwashitse byagenze gute kugira ngo muve muri Amerika muhitemwo kuza mu Burundi?
Bagenze gute? Yego, cyane cyane jewe n'umugabo wanje turi abakozi b'Imana. Twagiye mu bihugu biratandukanye, hama turabona abantu benshi bafite ingorane muri ibyo bihugu harimo u Burundi. Muri 2006, hama igihe twasubiye muri Amerika ntitwashoboye yo kuri kwibagiye u Burundi. Twari dufite ubuzima bwiza kandi twaranezerewe, mugabo Imana iravugane natwe kandi twaramenye ko Imana iriko iraduhamagarira Burundi gusangira ibizigiro yaduhaye hamwe n'abandi. Yego, nuko nyene
ni byiza cyane. None ubu unye muvuga ko muri mu ntara ya Muramvya muri komine Bukeye, kuki mwahisemwo kuba mu Bukeye? Mubaze igihe kingana iki mu Bukeye?
Nigituma ni mu makuru bara dufise biciye mu gushikara ganje. Bujejwe amashira hamwe yo hanze kumye mu Bukeye, hama intara ya Muramvya yare ikeneye gutera imbere. Amarete yaciye iduha ikibanza co kuranguramo iyo migambi yatera imbere. Ico ikibanza cari gisa nico Imana yari yarawereke imyaka iheze nyene yarakwereke neza.
Imana yari yaberetse icyo kibanza mu Bukeye.
Ego.
None kuki mwatoye izina The Cries of a Child? Ngo dusigura muri make uko vyatanguye The Cries of a Child, bisigura iki? Ni kuki mwahise iryo shirahamwe?
Ego, ndibaza biroroshe muri iki? Oye, ni gituma twatoye iro izina amaborongo y'umwana canke The Cries of a Child. Nuko igihe twari dusubiye muri Amerika twashoboye kwibagira amaborongo y'abana twari twabonye aha mu Burundi. Ivyo rero yarakoze ku mutima yacu bituma tugira icyo dukoze.
Umva amaborogo y'abana mwumvise mu Burundi niyo yabatumye mugaruka mukagira icyo mufashije cyane cyane nko ngaho muri mu ntara ya Muramvya. None Samantha, urwego rw'ubuvuzi mugira mwugurura ishyirahamwe ivuriro rishasha ngaho mu Bukeye, urwego rw'ubuvuzi rwifashe gute mu ntara ya Muramvya cyane cyane ku bakenyezi bibungenze muri komini ya Bukeye byifashe gute?
Ego kuvuga cyane cyane Muramvya nyene abantu ni 300,000 birarenga 350,000 ibihumbi. Ama uradiyumva abaganga muri province yose muri ntare yose ni 13 mugabo mu Bukeye tufite umuganga umwe muri abantu 180,000 birarenga. Uradiyumva kandi abaganga ni bake abantu ni benshi kandi ubu uye cyane cyane abagwayi ni benshi ivuriro muri mu Bukeye amasenti du sante tufite 5 mugabo ni kure cyane twebwe turi hafi Kayanza turi hagati Kayanza na Muramvya. Abagwayi ni benshi muri igitanda kimwe ubu ni birashoboka gushika abantu 3
mu gitanda kimwe
cyane bajyanye hase cyane babuze imiti cyane bafite abakozi bake ingorane ubu uye irahari cyane kubera abagwayi ni benshi.
Birumvikana. Reka tubaze gato umushingwa w'ikorwa wanyu Audrey Biziyaremye. Audrey, none nkuko Samantha bidusiguriye ku bantu Muramvya 350,000 abaganga 13 gusa canke cane cane mu Bukeye abantu 180,000 umuganga umwe, mwipfuza kuzokugurura imiryango yanyu ryari? Twumva ko ari mu kwezi kuza, nirihe tariki mubona muzokugura imiryango kugira ngo mutangure gufasha abakenyezi bibungenze?
Murakoze cyane. Turifuza by'ukuri kugurura imiryango mu kwezi kuza nk'uko mubivuze, ariko kuko tugikorana n'ubushikiranganji bubujejwe, uyu munsi nitwotanga itariki nyayo ibereye, ariko mu migambi tubona turifuza ko nko mu ndwi zine cyangwa indwi zitanu dushobora kuba twatanguye iri vuriro ryacu Cornerstone Clinic. Mugabo turibaza neza cyane turiko turakorana novuga ngo n'ubushikiranganji bubijejwe kugira ngo ibintu byose bikenewe tubishyire hamwe maze dushobore kuvuga, ariko uyu munsi baca ntanga itariki nyayo
ariko kubijanye n'ibikoresho n'ivyuma n'abaganga byose murafise birateguye gutangura muronse ubwo ruhusha n'ivyo mukene byose muri teguye gutangura? Allo Audrey? Audrey uranyumva? Nibaza ko Audrey agize ikibazo ku murongo. Samantha turi kumwe? Reka twakire abatumire mu kanya, ndabwiye ko tubabuze ku murongo, ariko reka tube twakiriye abatumire babaze ibibazo hama kumbure tugarure abatumire bacu ku murongo. Twakire abanywanyi biradijwe rya Amerika, duhere kuri James. James uratwumva?
Yego ndawumva.
Mwiriwe neza James, urahora kome?
Yego turakome.
James duhamagaye uri?
Ndinga kumtakura gato.
James, ikibazo canke icyumviro ufitiye abatumire bacu niki?
Ariko ubwa mbere ngiye nabagoma manze ndabashimira kuko numvise ko igikorwa bakora koko ari igikorwa kiza cyane gose kandi gikwiye guterwa intege. Ama bagerageje kuvuga mu byerekeye n'ukuntu bogira kugira bafashe bakenyezi, ariko numvise yuko ikibazo gihari nyabona cy'abaganga bazokorana nabo, kuko iyo bavuze yuko hari umuganga umwe bashobora gukorana n'abantu mu bantu 80 cyangwa bakavuga yuko ari 13 mu bantu 300,000 na ndumva yuko ari ikibazo kigoye cyane. Nagomba ndababaze nti mbega baba bafise umugambi wo gukorera mu ntara ya Muramvya gusa cyangwa barimirije no gukorera mu zindi ntara? Kuko tugiye kuraba kuko izo ngorane zishikira abakenyezi zishikira mu ntara zose. Hama nagomba se nubaze ikindi kibazo mbaza nti mbega ntibabona yuko mu gihe batogwiza abakozi yuko bose nuko
kuma abagwayi kesho barigiye bafatwa bagafatirwa cyarimo iyo hatari abakozi bakwiye nana yuko igikoba bazaba bari ko rakora kitaduba gishimishije nkuko bo bafise abakozi bakwiriye
urakoze cyane yego
yego murakoze
murakoze James reka twakire Pascal Pascal uratwumva allo Pascal Pascal ndakeka buze ku murongo reka tuje kuri Claude Claude uranyumva yego Claude mugabanye radio gato hama mushikirize kibazo cyangwa icyumviro
yumviro cyanjye nagomba baza kwanza ndashimire cyo cyumviro kize bagize nkagira ko mbabaza ibyo icyanitse ho idini aho ujya tubona abasore mu Burundi asanga ari kuri Katolika
Claude ikibazo sindacumva neza subiramo kuko telefone yawe ndakeka harimo akabazo subiramo
narimbagize ndiye iyo ngerezo bari bishingiye ku idini runaka ko nko mu Burundi ari amavuriro usanga ari kuri Katolika cyangwa ku yandi mashengero ikindi nacyo nkaza kumubaza ati ayo ma ibyo vuriro hanini bizokwibanda ku babyeyi bibaruka gusa angereza kwakira n'abandi barwaye izindi ndwara ikindi nababaza ati icyo cyumviro bagikoze ari umuryango bakoresha nk'amafaranga ya famiye nk'umuryango babigiye nk bakoresha amafaranga yabo bari banda gusura iryo vuriro amabwira ati ndabateye intege Burundi mukomeze badufashe ko dufite n'ibindi bibazo byinshi bihita n'ibyo by'abana n'abazeyi bapfa bari kubarimbanuka adufashe no mu yandi masekiteri najyanye n'ibintu by'ubuvuzi kuko mu Burundi haracyari ingorane nyinshi ibintu by'ubuvuzi turakenye nk'ibintu by'abaganga babishoboye dufite ibibazo byinshi mu magara y'abantu badufite ubuvuzi no mu yindi misaka turakwibanda ku ibyo by'abazeyi bapfa bari kubarimbanuka
ego urakoze urakoze cyane Claude urakoze reka tumire mate tumukanya abatumire bacu tubagarure ku murongo hama twubongere babishire ibazo byanyu murakoze
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo. Radio Ijwi rya Amerika samiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga uno munsi turiko turaganira ku ivuriro rishasha gishira hamwe The Cries of a Child. The Cries of a Child ni ishirahamwe riri mu ntara ya Muramvya neza na neza muri komine ya Bukeye, rikaba ari ishirahamwe rifasha abakenyezi mu kwibaruka, rikaba rifise n'ibindi rifasha
abo mu abanyagihugu mu ntara ya Muramvya batumire bacu Samantha Torres na Audrey Biziyaremye bariko baraducira ku mayange iryo ivyo igeshira hamwe rikora muri make mbere yuko tuja mu kanye ko kumira mate twari dufise abatumire abanyonyi biradijwe rya Amerika nako babajije ibibazo batumire bacu twabaze ku murongo ariko reka tugarukiye ku batumire bacu Samantha Torres turi kumwe
Ego turi kumwe
imvura
iragunye
imvura ni nyinshi
Ego go
nta kibazo turashima kona twasuye kubaronka rero umutumire wa mbere James yabaza ati ikibazo cerekeye abaganga abaganga mufise bangahe muzokorana nabo kuri iryo vuriro nkuko wari wabisiguye abaganga ni bake ku gitigiri c'abanyagihugu bakeneye kuvugwa kuri iryo vuriro ryanyu muzo wamukorana n'abaganga bangana bate yongera abaza ati mushobora kuzoja mu zindi ntara muri kazoza ivyo nivyo vya bibazo vya James hama turaja ku nibibazo vya Claude ariko duhere kuri James
Ego wakoze cyane kuvuga muri kenyeke yacu tutangura muri umuganga umwe muri faze ya mbere kuvuga faze ni mu kirundi sindabizi
umugambi wa mbere
umugambi ya mbere kuvuga tutangura muri umuganga umwe abensioniere batatu mulabitware umwe nabandi hama muri faze ya kabiri umugambi ya kabiri tudoronka uwundi umuganga arashoboye gukora neza maternity neonatal na cesariane na byose
kubaga no kuvura abana bakivuka
ego
no kuvuga muzo none murategekanya kuzokongera ko abaganga ko igitigiri c'abaganga ari bake muri yo ntara hari umugambi mufite ukongera abaganga
ego tugerageje kuraba inyuma tutangura rashobye kongera umugabo biravana muri clinic kandi turashaka cyane gutera imbere abakozi bose abenseniere bose abaganga bose muri province kuvuga itumye tukuzanira abaganga barashobye gukoresha kwigisha ama muri training n'ibindi bintu muri clinic yacu barashobye kuza muri yindi clinic yindi centre de santé turashoboye gutera imbere provinsi yose
kumbure Audrey yotwunganira Samantha aravuze ati kuri iryo vuriro ryanyu muzoba mushoboye gutanga n'inyigisho ku bandi baganga bazoba bavuye mu yandi mavuriro no mu zindi ntara
yego turifuza yuko ishyirahamwe ryacu cyangwa ivuriro ryacu ritotera imbere ryonyine turifuza yuko mu migambi ya kazoza dushyiraho aho abaganga bandi baza kwigira kugira ngo bagende aho basanzwe bakorera bashobore by'ukuri kubishyira mu ngiro atari twebwe gusa mugabo nitwafatanya twese aho turi kugira ngo amagara y'abantu ashoboke ahantu hose hazoba hariho ivuriro
yego murakoze cyane ni byiza cyane Samantha Torres umutumire Claude yabajije ati yabateye intege ku cyambere na mbere yaravuga ati igikorwa muri ko murakora ni igikorwa cyiza cyane yarabatera intege yabajije ati uburyo mukoresha mu bukura hehe yongera abaza ati mbega iryo vuriro ryanyu rishingiye ku idini no kuvuga mukora nk'aba Kristu abayisilamu mukorera kuri he dini muri make nivyo vya bibazo vya Claude
Ego, murashobora gushiramo ikibazo wawe muri make kubera imvura ni nyinshi biragukumba.
Ego Claude kumbure nongera ko nikindi kibazo yabajije nibagiye. Claude yari yabajije ati uburyo mukoresha amafaranga mukoresha ava hehe mu bukura he uburyo mukoresha. Ica kabiri yabajije ati murakorana ni dini runaka. No kuvuga idini mukorana naryo ni irihe. Ica gatatu yabajije ati muravura izindi ngwara uretse gufasha abakenyezi bonyene
ego urumva ndagusabye Audrey arashobye kwishyura neza muri ikibazo ufite
Audrey kuri ibyo bibazo kubijyanye n'uburyo buva hehe mwishyira hamwe the cries of a child
ego uburyo bwacu bisanzwe dukorana n'abantu batandukanye bari ngaha mu Burundi n'abandi bari hanze muri Amerika harimo rero amashyirahamwe asanzwe adufasha muri iki gikorwa cyacu kuva tugitangura
none kubijanye n'abantu muvura uretse abakenyezi mugiye gufasha kwibaruka kugerageza kugabanya igitigiri cy'abita bimana iyo bariko baribaruka izindi ndwara murazivura canke abandi bafite izindi ngorane murabavura
gushika ubu twababwiye ko turi muri phase ya mbere canke mu ntambuko ya mbere kuvuga yuko mu minsi ya mbere tuzofasha by'ukuri abakenyezi ariko uko tuzogenda turakura tuzogenda turongera ko ubundi ayandi maservice cyane iyindi miryango twugurure iyindi miryango bivanye n'ingene turi ko turagenda turakura kuko turashaka ko twubaka ikintu tubona ingene turi ko turakura uko iminsi ihera
ni byiza cyane reka tuje ku murongo wa telefone twakira undi munywanyi turi kumwe na Bizimana uranyumva
Ego ndabumva kuzijya Amerika.
Ego, kaze neza Bizimana shikiriza kibazo cyangwa icyumviro.
Ego ndi Bizimana zari se ndabakuye ndi mushyito cy'ari gombo.
Aha.
Hanyuma akabaza nagomba kubaza uwo mupfaso ni Samantha Kole.
Aha.
Mu Burundi turamenye tubona mushira hamwe ajya yitaho imeje y'abanyagihugu gatobata.
Mhm.
Bakama twemera ko bazanye ibikoresho n'ubuhinga buba buje fashion bridge bwo twahoranye.
Mhm.
Ariko inyuma gato urahura munyagihugu muto muto ibyo bintu adaheza ngo abone ibyo biko birajya n'iyo biko birapa nagomba kubaza umu fashion ni Samantha Collins ndega icyo twizeza ko by'ukuri abanyagihugu bo mu Burundi cyane cyane abakenyezi uko ibitigiri yagiye kutubwira n'ibitigiri biteye ubwoba cyane by'abakenyezi bitaba imana bariko baratanga ubuzima ndega none ko twumva uwo mupfaso ni ari kumwe n'umuryango wiwe batuzaniye akarusho cyane cyane ku banyarukeye n'abanyamurambira muri rusange mbega nicyahire iki twizeza by'ukuri ko vuba abanyabukeye bagiye kuronka akarusho kafadika ubwo ntibazohava baza bamera nka ba bandi bagakora ibikorwa bisa n'ibyo baba batanguriye ugahura umunyagihugu muto muto ntayagize ngo aronke akarusho n'icyo kibazo cyanje murakoze
ego kubijanye Bizimana kugira ngo twumvikane neza ubaze uti akarusha ko yasiguye ati ku muntara ya Murambye cyane cyane mu bukeye aho bakorera abantu bihumbi 80 bafise umuganga umwe ati baje bongereza ku byari bisanzwe bihari ndumva ko kumbure nkuko yasiguye koko bari karusha kamwe mu turusho kumbure baba bazije kuzana mu bukeye hari ikindi kintu ubona canke uyo wokwipfuza kubona kugira ngo haboneke ikintu gihindutse nyakuri cyo vuga ko kije gufasha abanyagihugu hari ikintu kindi utanga karere
okay icyo nabona rero umuko bagiye kubitubwira umufasha wa Samantha abisigiye n'uwo muntu amufasha umuntu ari karumvirije no kuri ibyavuzwe n'ibintu byiza cyane byari bije gufasha umwe mu gihugu muganavuga ni amakenga rero kuko turamenyereye hariho amashyirahamwe aza canke abantu baje gufasha mu by'ubuganga canke ibindi bintu mugabo gasusanga ibyo bari bizeje umwe mu gihugu muto muto ntibeze ngo biranguye navuga nti ko kwizera gute by'ukuri ko icyo kintu kizere kintu gifasha aho twumvise ko ari megambi myiza iyo uri kuvuga ko umuganga umwe avura abantu barenga 180 urumva byari ibintu bitayadahinda cyane
ego urakoze cyane
hamwe bo babaje gushaka kwihangira no kuri ibyo bari byiza tugacha dusaba ko boce bajya no mugende ntara kuko ibyo ni ibyo murambya gusa mushibice kiho urahura igice birenga naho oyo
urakoze cyane bizima
imana yo baje imbere nkuko twumvise bayishira imbere bose bozo kwagurisha igikorwa bagashika no mugende ntara
murakoze cyane reka twakire n'uwitwa ndacayisaba turi kumwe
Ego
mwiriwe neza ndacayisaba ikibazo cyangwa icyumviro
Ego twiriwe cyende hano mu ntara y'amwe mu komune y'Isiranye aho twatura ahantu
hamwe ndayisaba ndacayisaba egera telefone tukumve neza
kibazo nari mfise nashaka ndababaze none ko numvise bakora nk'ishira hamwe twaba tuzi ko mu Burundi abasenyezi b'abakristanira ku Burundi none nabo bashobora kuba abakenyezi b'abakristanira ku Burundi asa amafaranga babaca ikindi kibazo wabaza niba badasanzwe bakorana na leta bo babikwije borawutumye bagira mu ntara zose ko kibazo twese twarakeneye kuvuga kugira mu ntara iwacu
murakoze cyane ndacyayisaba. Reka twakire na Pascal twa twamuze ku murongo kare, ariko Pascal ashiye kuboneka. Pascal uranyumva?
Yego ndakumva.
Yego mwiriwe neza Pascal, kibazo cyancyumviro?
Yego nagomba kumushimira kuri mugambi bashinze umugabo cyangwa nagomba kubaza ni ikihinya abana nk'aba abavyeyi bakunda kubura ubuzima iyo ariko barabyara kenshi bigaterwa no kubura nk'amaraso. Babona n'icyo kibazo nabone baba baragitegekanije ku buryo kidashobora kuzakirazana imvururu abantu bidoga kubera babuza babo kubera ikibazo cy'amaraso. Ikindi ni uko hari iki kubera ariho bagitangura biraboneka ariho bagitangura hari isaga bakeneye intererano hari icyo bose aba leta iyo bafashamo.
Urakoze cyane Pascal. Samantha duhere kuri Bizimana kumbure ibibazo bimwe bimwe umufasha wanyu Audrey Biziyaremye araza kugufasha kuvyishura navyo nyene nibibazo bitari bike. Samantha umuntu wanyu wacu Bizimana yabajije ati hari amashira hamwe menshi yagenda araza mu Burundi abagira neza benshi bagenda baraza mu Burundi avuga ati rimwe na rimwe hari igihe usanga umenga nta karusho nta kintu kinini ya cyane gihinduka. Nigiki yavuze ati nigiki mwomubwira canke mwomushikiriza co muha icyizero yuko abanyagihugu mu bukeye bagiye koko gufashwa. Samantha muratwumva?
Ego ndakumva kandi ndagerageza gusegura neza. Ego? Akuvuga cyane cyane turi ngaha mu bukeye mu mwanya munini kandi turafite ama projects menshi biratandukanye. Kuvuga iki ndibaza abantu barashoboye kubona muri iyo myaka myinshi barashoboye gufata kwizera muri ishyirahamwe cyane nashoboye kandi ndibaza biravana imigenderanire ufite kwete si ishyirahamwe gusa kuzi gukora mu buteye akazi oya turi abantu muri urukundo dushyira mu mwanya munini kubaka imigenderanire indende cyane muri abantu gihugu muri abantu kure muri abantu hasi muri abantu hejuru muri abantu hasi igiti imigenderanire kandi ndibaza inhomezi muri shirahamwe tukise ni imigenderanire nyinshi irakubaka ku rukundo imigenderanire buri abantu benshi twarakorana twarafashana twaratera inkuru twaragumana mu mwanya munini. Ego ndibaza kwizera izoboneka muri imyaka myinshi muri kumwe babibonye consistency.
Urakoze cyane rwose. Reka tubaze na Audrey akunganire. Audrey, Samantha aravuze yuko ikintu gikomeye cyane mufise muri ishyirahamwe ryanyu ni uko mufise imigenderanire ikomeye n'abanyagihugu mubagendera kandi muri iki kiringo cy'imyaka mumaze ngaho mu bukeyi abanyagihugu barabibona yuko hari hakarusho kuva mu gishika hari cyo kongera kuri cyo Samantha ashikirije.
Ego numva no umwunganira Samantha Torres kuri iki avuze ishyirahamwe kuva ari gishika ngaho mu bukeyi icyo ryashatse gukora cyari uko rishika mu banyagihugu by'ukuri tukaraba by'ukuri icyo abanyagihugu bakeneye. Rero numva novuga ngo imigenderanire no munsi dufite kuri icyo kibazo ku munywanyi wa mbere ni umubwira by'ukuri turafite icyizere ko cyane n'abanyagihugu barafite icyizere yuko turi ngaha ku bwabo nitura abantu biyadukije. Ariko kandi ikindi nanjye nokongera ko hari porogaramu dusanzwe tubwira iminsi yose ya kane kugira ngo dushikire abantu by'ukuri turabe icyo bakeneye mu miryango yabo abo dushoboye uno munsi kuba twofasha. Rero novuga ngo iyo migenderanire tumaze kugira nobwira uwo munywanyi yuko ariyo uno munsi dushingiyeko kandi no kwizera Imana ishyira mu mitima yacu aricyo tuzogenda tugakora kugira ngo by'ukuri ibyo twiyemeje dushobore kubikora.
Ni byiza cyane kandi nk'uko mwabyumvise nk'uko twabashikirije mbere yabatwumva canke abagitangura kutwumva. Samantha Torres ni umunyamerika kazi w'umuzungu kazi akaba avuga ikirundi. Kuri ico nyene Samantha, ikirundi vyagenze gute kugira ngo ucige cagufashe igihe kingana gute kugira ngo wige ikirundi
urabyumva turi ngaha myaka indwi hama sindakigitante ndi umuntu muri Amerika kandi aba Amerika bake barakigi igitante muri Amerika barakwiga nyene kandi twaje haruguru bafite abana banje kandi barakigi kubera bari kumwe abagenzi biwe abanyigihugu kuvuga muri myaka yindwi ku munsi muri kumwe abantu urakongera amajambo ku munsi kuvuga inkuru ndibaza biraza kandi ubu grano yanjye kikwiye umugabo nagerageza ndibaza nyuma myaka nyene ndashoboye kuvuga neza
umugabo wawe n'abana n'umugabo wawe n'abana mwese muravuga ikirundi
abana banje barabizi gose umugabo wanje arakumva neza umugabo kuvuga biragoye
birumvikana nakivuga nkawe urakoze cyane umutumire yagira kabiri umunywanya agira kabiri yitwa Ndacyayisaba yabajije ati abakenyezi murabafasha kwibaruka ku buntu ko leta isanzwe ifise umugambi wo kuvyaza abakenyezi ku buntu hari amafaranga mubacaye amafaranga nangahe arabaza ati mwe wamukorana na leta Samantha?
Murashoboye gusubira mu kibazo wawe cyashaka kumenyera neza.
Ndacyayisaba yabajije ati abakenyezi baza ku ivuriro ryanyu muzobaca amafaranga ko leta isanzwe ifasha abakenyezi kwibaruka ku buntu ata amafaranga batanze mwe muzobaca amafaranga ngahe?
Ego, kuvuga ibisanzwe twebwe bazori hanye ni umugabo ntimake. Kuvuga twebwe sirimo muri leta muri baraje kuvura kandi amahera nazihari oya bazori hamake ubwabo barabishoboye
ntimuzoreka kumuvura naho atazoba afise amafaranga muzomuvura muzomwakira
kandi tuzokoresha programme barashoboye kuza gukora kuri twebwe cyane barashoboye gusubiramo amahera mugabo tuzokora programme nziza kandi umuganga wacu cyane cyane arafise kipe kandi ubu uye barashaka guheza gutanga amahera ngahe muri service yose
bariko baragerageza kwegeranya umugambi uzoshira habona neza na neza amafaranga bazoca abantu bazoba baje ku ivuriro ryanyu
ego kandi twaragiye kure ku musozi kenshi kubwani abanyagihugu barabishoboye kuriha mugabo kenshi biravana ubuje basise Turashaka barakiri kuri hamake barashoboye gushika neza amagara meza muri dignity yenyene barashoboye dignity to care for the families
ubuntu ego Audrey kuri ico kibazo nyene ko nkuko umunywanyi Ndacyayisaba yavuze ko leta ifasha abakenyezi kwibaruka ku buntu Samantha arasiguye yuko udafise uburyo muzomwakira ariko no kubandi bafise uburyo bazoriha amafaranga make cyakumbure mukabaha ni deni nikahe karusho bazoba baronse kuza kuri iryo vuriro ryanyu batoronsa handi kuri iryo vuriro ryanyu
okay akarusho nibaza kazoba kahari nuko kuntu bazoshobora kuba hariho programme na madam Samantha yaguze no munsi umuganga wacu azokwiga no mugu bijejwe kugira ngo byukuri ashobore kuza adafise amakenga ati mbega uno munsi byukuri ndaja kwibaruka canke sinja kwibaruka mugabo ashobore kuza afise umutima uri hamwe yibaruke neza n'umwana wiwe tumufate neza mugabo mu nyuma tumurabire mbega ubwo buryo ashoboye kuriha n'ubwahe ibyo adashoboye kuriha n'ibyahe kugira ngo turabe ingene byukuri azoshobora kuriha
ariko kubijanye n'ikintu bazoronka kuri iryo vuriro batoronsa handi kubijanye n'impamvu bohitamwo kuzaho tubwira karusho kubijanye n'ukuntu muzobafata canke imiti canke ubundi buhinga muzoba mubafashishije batoronsa handi
aho onye numva no vuga ko binini yakubera akarusho ndumva umengo nuko ahandi n'ahandi batariko barabakira ariko n'umwenda ko karusho nitwaronka ubundi mwanya w'uko tuganira soba twakamenye neza kwivanye n'icyo umuganga abijeje by'ukuri azoba ari karabikora
Pascale Samantha Torres Pascale yabajije ati hari ikibazo cy'amaraso kenshi usanga kiri mu mavuriro menshi abantu bakabura amaraso bakitaba imana kubera ico kibazo icyo kibazo muciteguriye kugikemura mute canke hari ukuntu mukorana na leta yabaje ati hari ukuntu mukorana na leta kugira ngo icyo kibazo mugikemurire hamwe mugitorere inyishu
ego numva no mufasha kwishura samatores kuri icyo kibazo by'ukuri numva uno munsi aho n'uburyo tubona turi ko turageramwo tuzogifashanya na leta uko turegereye ibitaro bitandukanye icyo gihe turumva dushaka by'ukuri kuzogira ama transfer mu gihe tutazoba turaronka by'ukuri uburyo bwo kubika amaraso kuko uno munsi sino bivuga byose mugabo navuga ngo hariho uko tuzokorana na leta cyangwa n'amavuriro atwegereye kugira turabe ingene dushobora gufasha uwo mukenyezi amaraso ashobora kuba atahari kugira ngo ashobore gufatwa mu minota ya mbere by'ukuri y'ikibonekane.
Yego, reka twakire n'undi mutumire Jean-Marie ari ku murongo. Jean-Marie, urakoze kuba wihanganye gato, ibibazo byari byinshi n'inyishu zikaba ndende gato, ariko Jean-Marie, shikiriza ikibazo cyawe.
Ego murakoze, ndabwa mbere mbanje kubaha mwiriwe nkongera nkaramutsa nawe kubara twumviriza cyane cyane mwaka kare duherereyemo Kimuranga.
Ego, urakoze cyane.
Ego naje kibazo cyanje ubwa mbere nagira mbate uyu muntu kuko turabizi neza yuko arakate gakomeye muri ubwo buti bwabo nashaka ndamubaze mbega hamwe turaba ibyo bakora tukaraba kumbure n'ibihe bijanye n'umutekano turumva yuko yatananye n'umuryango wose none ubu n'iki gihe abona yuko hari hahitiye umutekano muke yabona yuko abanyagihugu bashobora kuza ngaho hantu canke abona yuko igihe muri ino minsi heze bari bahamagariwe ko abanyamerika bose bogenda mbega hari umutekano wiwe woba warigeze duhungabana ko tuduhe nabo bagira neza byenda bitabagira neza ari abantu bitanga hari ingorane yoba yarigeze agira kugira ngo no musabe ndi yohamagara n'abandi banyamerika bagashaka kuza kurangura imigambi yabo ngaha akabazo ka kabiri mu by'ukuri twumvise ko hari abantu bashaka kuza ari benshi bamwe bakabura n'ibitanda none ubu bishyitse turazi yuko amavuriro menshi ngaho iwacu cyane abantu benshi baca batangura gufata abarundi nabi ugasanga bamwe mbere hariho amaguriro menshi maze kubona ugasanga abantu bavura base no kwakira abantu baje babagana ugasanga bariko barateragura imirago mbega itandukaniro rihari n'amavuriro amwamwe akora bene ibyo iryo vuriro canke abo bagira neza ntibashobora kudomera nk'abo amakumbura kanyuma nagira ndamubaze nibyo turazi yuko bigoye kandi ngaha mu Burundi ukaba tuzi yuko imiti kenshi ikunda kuza ari imfasha abanyagihugu kenshi yinjira kuri gusa mbega hari ikibazo yoba amaze kugira ko imiti yinjira mbega baba baravuganye na leta kugira ngo nawe nyene mu gihe ibyo bikoresho biba ari iby'abanyagihugu benshi ku buryo byoshobora kwinjira kuri gusa kugira nabo bashobore kuduha iyo miti kuri gusa cyangwa bagira abantu kuri gusa mbega iyo umunyagihugu yoshika akabura amafaranga kandi yamaze gushaka kw'iryo vuriro ibidoshika nawe nyine akirukanwa cyangwa akanga kumwakira na cyane cyane mu gihe bavuga ati ni umunyamahanga ati je ntabyo nabyo dupfana kumwe abantu bamaze iminsi babivuga ugasanga batse kwakira umwenegihugu kubera muri iyo mvo. Murakoze,
urakoze cyane Jean Marie, urakoze ku bibazo byawe. Reka twakire na Jill. Jill nawe nyine yihanganye ku murongo. Urakoze Jill, kibazo cyangwa icyumviro?
Ego me ni cyumviro ariko harimo n'akabazo kamwe. Yego nagoma manze ndabaramutse kandi ko namwongiye kuduha ijambo ku bibi bya Amerika.
Urakoze cyane, wiriwe.
Ndashimiye cyane kandi n'umupfasoni Torres yashoboye kuza kurangurira uwo mugambi mwiza cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi na cyane cyane mu ntara ya Murambi, ari nayo mvamo nanjye numva ko ari iterambere ryiza cyane yatuzaniye. Ama nk'uko numva baje kudufasha kugira ngo abamama bigeme bacu bamwe babyara bazobakiri atangorane. Nagoma ndababaze uko tumenyereye ku bitaro nubwo abenshi bavuga ngo barabavura ku buntu rimwe hari abaganga baca kure y'itegeko ugasanga bariko barakangwa amafaranga ya kosiyo. Ibyo bintu nibaze yuko aho iwabo bitazoba bihari, tubibasabe kugira ngo imbere y'uko bazokora ibyo bintu bazobikure kuko abakenyezi benshi bagira ingorane zo kubyara ugasanga bapfiriye impande y'ibitaro bari kubyariramwo kumbure kubera babuze amafaranga yitwa kosiyo.
Ariko Jile no kumenyesha yuko iri shirahamwe ari shirahamwe gigenga kandi kumbure ku kibazo cerekeye amafaranga ntibakora nkuko leta ikora kuri ico kibazo kumbura ashaka kucishura akacongera ko ariko yavuze ko hari amafaranga make baca abanyagihugu ariko atari menshi cyane bivanye n'uburyo umunyagihugu abafise ariko ni shirahamwe gigenga
ego mwe murakoze cyane ariko kandi ndabize na kandi kabazo yari yigeze kutubwira yuko bisunga imana kandi ni vyiza inzi ko yashobora kutubwira isengero yoba akunda gusengeramo nubwo yatubwiye ko bakorana n'amashirahamwe yandi menshi adufashe no kurondera kandi n'amashirahamwe yandi yoza twahiriza kugira ngo abajene b'iki gihe bave mu bukene barimo ndamushimiye
cyane urakoze jila ibibazo ntibibazo bitari bike ariko Samantha turagerageza kukwibutsa ibibazo abanywanyi babajije Jean-Marie Samantha yabajije ku kibazo cerekeye umutekano yavuze ati muri abanyamahanga muri abanyamerika muri iyo misi yahera hari ikibazo wowe wararonse cerekeye umutekano ku buryo ko coba cara guteya amakenga abanyamerika kugira ngo kumbure nabo nyene ubatera intege bashobore kuzoza gufasha ikibazo cy'umutekano wiwawe wifashe gute kuri kumwe n'umuryango wawe ngaho mu Burundi
ego cyane kandi wakoze jamari muri kibazo cyawe kuvuga igicandwe ingorane irashoboye guhindura kandi jewe no kuri sindabizi muri kazoza kandi biravana ku muntu ashoboye kuza mu Burundi gukora cyangwa arashaka gusohoka ni kibazo kiragoye umugabo tufite icyizere ibintu birashoboye guhinduka kandi Burundi arashoboye gutera imbere oya tufite icyizere mugabo ikibazo wawe kiragoye gukebuka
urakoze cyane Samantha yongera nabaza ati abantu barabandanyije baza kumbura ivuriro ntiriruguruka ariko wasiguye mu ntango yuko hariho n'indi migambi mufise muhora mufasha ugwaruka rw'abana badafise abavyeyi abakobwa murafise ibindi bikorwa mukora uretse iryo vuriro abantu mu gihe cy'umutekano muke barabandanyije babitura
ego numva no mufasha aho hantu ise byukuri biraboneka mu Burundi ikibazo cy'umutekano ariko no vuga ngo ukuri harabaye guhungabana nuko handi hose habaye guhungabana ariko no vuga ngo bikogwa cyebuke byagiye birasa nkuko mengo ha harimo ubazo mugabo cyebuke byarabandanije sino vuga ngo abantu ntibarese kuza kwitura muri ico gihe cyari kigoye
kuri ico kibazo nyene Audrey kubijanye n'ukuntu abantu bafata abantu Jean-Marie yashikirije amakenga afise kukuntu amavurira mwamwe n'ibigo bimwe bifata abanyagihugu bitabafata neza ico kintu mubona muzocitaho mu buryo buboneka kugira ngo mwirinde ukudafata neza abanyagihugu nkuko amavuriro canke ibigo bimwe bimeze ica kabiri Audrey yabajije kubijanye n'imiti yinjira mu gihugu yavuze ko imiti imwe yinjira mu gihugu ku buntu abantu hariho uburyo nubwo muri ishirahamwe ryigenga hari uburyo muzoshobora gufasha abantu mukabaha imiti ku buntu
murakoze cyane uti imiti reka mbe ndakibangira kuko ndizera yuko umuganga wacu nuko tutashoboye kubana icyo ariwe yocishura ariko novuga ngo ufata abantu ni turumva dushaka kubikora uko akaranga mutima kacu kabituzeze ubwa mbere nuko dutegerezwa turubakiye gukaranga mutima kavuga urukundo rero no vuga ngo icyo nico kintu cyambere no munsi nuko na Madame Samantha yabwiye imigenderanire no munsi dufise n'abanyagihugu ngo amubuke cyane n'ahandi hose turifuza by'ukuri ko atamuntu yo kwirukana cyane atofatwa neza bivanye n'akaranga mutima uno munsi dufise kubakiye ku rukundo no kuzana ibyizigiro rero ntidushaka kuja inyuma y'ako karangamutima cyacu
kuri ico kibazo nyine cerekeye akarangamutima Samantha umuntumire umunywanyi wacu nako Jile yabaje ku kibazo cerekeye yabanjara gushimira Samantha kubikogwa uri kurakora nka mu ntara ya Murambya kuko yavuze ko nawe nyine aturuka imurambya yavuze ati yabajije ati yumvise ko mukundi imana kandi musenga imana yashatse kumenya ishengero nirihe mukorana naryo cyangwa nirihe shengero musengamo
Ego urumba ndavuze imbere jeho numugabo wanje turi abakozi b'Imana kandi cyane cyane turajayo muri singero meshi biradukanye kwigisha cyane kuvuga ijambo ry'Imana mugabo cyane cyane sindashoboye kuvuga isengero kimwe cyane imwe kubera ninishi mugabo abantu b'Imana turi abantu b'Imana kandi turakunda abantu b'Imana
muri mu idini riye
oya
Allo?
Ego.
Nimwipfuje kwishura idini rya ryo mu mushatse gusa kuvuga ko muri abantu b'Imana.
Ego.
Hama Trophice nundi mutumire yitwa Theodore. Theodore turi kumwe?
Ego turi kumwe. Ni Theodore niyo nzima.
Theodore niyo nzima muduhamagaye muri he?
Mu mwanya ndi Kigali mu Rwanda.
Theodore shikiriza ikibazo canke icyumviro?
Oya ni icyumviro ni gushima cyane n'ingurutse. Uwo munyamahanga kazi kwa Samantha genda bazi kuko nsanzwe mvuka mu bukeye mu kantu yitwa Ganzo. Nuko ndagomba ndabashimira cyane kuri bakoze vraiment uwo mugambi wona ndawuzi kuva kera none yumvise ndyoheje cyane vraiment numvise asala n'ibyo bya Amerika. Ama nagomba kaca ndabashimire cyane ibintu ariko barakorera hariya anya bukeye no mu karere sanze mvukamo babibandanye Bremen ibyo bashimire ariko nashaka kuvuga kwa kuryoherwa cyane na Audrey ndamuramukije twazinanye
Audrey muramwumva Theodore
yangu cyane
Theodore abateye intege arabashimiye kandi arabazi bava mu ntara yanyu arashimishije kumva n'ibikorwa mukora Theodore urakoze cyane kubona uhamagaye ego uri mu Rwanda ugatera intege abagira neza mu ntara ya Muramvya Samantha yubumvise abanyagihugu babazi kandi mwakoranye kumbure mwana huye mwumva bimuvyakira mute yo mwumvise nk'abantu kumbure nk'uyu Theodore yaragiye mu Rwanda niyari arabumvise arashimye birabatera intege ndakeka mwumva mumeze gute
Oya iratera umunendoro gose kobera iragyoshe urabana abantu barashimye cyane bavuze wakoze urabana kandi turi kumwe kandi turakora ibikorwa bimwe hamwe turi kumwe guterembere
Uturiko turaje kumusozo w'ikiganiro cyacu Samantha Torres mwakoze cyane gose kubona mwitavye kino kiganiro mukatushikiriza imigambi mufise kugerageza gufasha abanyagihugu cyane cyane abakenyezi bibungenze mu kugerageza kugabanya igitigiri c'abakenyezi bitaba imana abakenyezi bapfa iyo bari ko baragerageza kuyibaruka akajambo kanyuma mwoshikiriza n'imigambi kumbure mwa mufise muri kazoza naka
Ego cyane cyane ndashoboye gutegura neza numbero yacu muri ishyirahamwe The Cries of a Child kandi imana ni nziza cyane gutegura neza numero yacu kugira imigambi yakereye fasha no gukomeza abana b'igihugu muri rusange usibano uciye gushinga ijyango ku bana batawe kanya inzu yamakoraniro iburiro nishuri nyuga kandi kuvuga ibikorwa byacu gufasha gukomeza abantu b'igihugu atishoboye bo ibano biciye urukundo imana kandi kwizera yuko araranga mutima yakurikira yashigikira akongera agaha
umbero migambi ikogwa yacu urakoze cyane Samantha Torres urakoze nawe Audrey washowe kunganira umufasoni Samantha Torres Audrey bizi yaremye urakoze cyane gose Samantha Torres mwakoze cyane gufata kana kanya kukuganira natwe abaduteza amatwi mwakoze guteramana natwe abashikirije ibibazo n'ivyumviro mwakoze cyane gose muri iki kiganiro muri sanga cyo umunsi turabatumye kwikumviza n'ibindi biganiro muri sanga buri munsi saa 10 amasaha y'i Kigali n'Ibujumbura mu Burundi ni buri munsi saa 10 mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka hano ku Radio Ijwi rya Amerika Samiraniro Washington DC naho ubutaha